Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 2023 umwaka w'ibihumbi bibiri na 2026 nshuti namwe bakunzi baragiye Nzamba agateka kawe ndabaramukije ndabahana ikaze muri ano makuru twabateguriye nayo akaba akitwe n'izi ngingo murunguru zikurikira. Abasirikare batatu baranyurujwe nayo umwe ari mu ibohero. Abo ni bamwe mu bari baragirijwe kwifatanya n'imigwi y'abagwanyi mu nyuma bezwe n'ubutungane baranyarikugwa, ariko uno munsi hakaba hari gisa nk'uruhigi kuri bo. Ikigaragaza indongozi nziza ni uko ariyo ica imbere igakanurira abandi kandi ikaba n'imboneza yabo. Ayo ni amwe mu majambo umukuru w'igihugu yashikirije mu gikorano c'amasengesho mpuzamadini catunganijwe n'umugambi CNDD-FDD kikaba catanguye ejo haheze kikazohera kuri uyu wa gatandatu. Abarundi barakwiye kumenya itandukaniro hagati y'amasengesho atumbereje ku Mana hamwe n'amasengesho ya politiki y'umugambi CNDD-FDD. Ivyo ntibivugwa n'umuvugizi w'umugambi NSD abona ko abarundi bari biteze vyinshi ku butegetsi bw'ubu, nyamara vyabunaniye gutorera inyishu ibibazo bihanze igihugu. Murabikurikira muri ano makuru kwa rugosha ku mayange amakuru mwido nido ni mukanya isase.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umvirizi radiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Haribonekeza ikimeze nk'uruhigi ku basirikare bigeze kuba bakurikiranwa n'ubutungane bagirizwa kwifatanya n'imigwi irwana, naho bari bejejwe n'ubutungane bakarekugwa bakitegemvya. Uno munsi bariko barahigwa. Batatu muri abo basirikare baranyurujwe, babiri n'ubu ntagakuru kabo, mu gihe uyundi umwe nawe ari mu ibohero. Iyi nkuru tuyibaze Bonfils Niyongere.
Abo basirikare ahanini nabahoze mu gisirikare ca kera XFAB, umugwi w'abavuye hari yagwanya leta barimwo umuhari CNDD-FDD bavuga kugizwe n'ubwoko bumwe bw'abatutsi. Mu makuru ajanye n'abagiye baranyuruzwa n'iperereza bakabugwa irengero, urwego rwa gisirikare ruza ku isonga ku bice birenga 60% kuva mu mwaka w'2015. Inzego zagirizwa kubanyuruza no kubica nk'uko amatohoza ya Radio Inzamba avyerekana. Ni urwego rw'iperereza ry'igihugu hamwe n'iperereza rya gisirikare. Amazina agaruka mu bakora ayo mabica nk'abategeka uko akogwa akaba ari General Steven Hakarutimana, General Defense Habarurema muri kino gihe atwara iperereza ariwe batazi ya King Kong, na General Ignace Sibomana hamwe na General Ndayisenga yagiye arongora iperereza mu ntara za Mwaro, Muyinga na Gitega. Ajudant Chef Tade Gahungu ni we aherutse kunyuruzwa ubu bwa vuba kuko haheze indwi zirenga zibiri abiwe atagakuru bafise, nyuma yo kurekugwa ava mu ibohero aho yari amaze imyaka irenga itanu mu mwaka w'2021. Tade Gahungu ntiyasubijwe mu kazi ka gisirikare, ahubwo yaciye aja gukora muri kompanyi Garda World Security aho yari umudereva akaba yabamukamesa muri zone Musaga y'igisagara ca Bujumbura. Kuva ku mugoroba wa gatandatu nzero uyu mwaka w'2026 ntawe urasubira kumenya amakuru yiwe. Ubundi yari muri dosiye bakunda kwita dosiye ya Ajudant Eddy Claude Nyongera akabugwa irengero mu buryo bwa Tade Gahungu ni Pascal Nshimirimana batazereka Rudo, nawe yanyurujwe aho yakorera ku bitaro wa David kuri Avenue Université hafi ya House ibiro by'igisagara cha Bujumbura. Wa gatatu ni Ajida Jean Dodiendo wa Mungu, uyu inyuma yo kunyuruzwa yavuye ajanwa mu ibohero. Abajyango ba Tade Gahungu basaba kumenyeshwa iwabo yo bari, iperereza rikavuga niyo ryajeze abo ba
Bonfils Niyongere. Urakenuye indongozi idashobora kuba kanovera ku banyagihugu iba ariyo gushiburira hanze hanyuma abantu bakihonyangira. Ayo majambo nayavuzwe n'umukuru w'igihugu mu kugurura igisabisho mpuzamadini cyo gukengurukira Imana catunganijwe igitega n'umugambi CNDD-FDD kuva ku igenekerezo rya 2022 gushika kujya 2024 nzero umwaka w'ibihumbi bibiri na 2026. Mu ijambo ryiwe Evariste Ndayishimiye yashimikiye ku ruhare rw'indongozi nziza ko ari iyije imbere eka ikanakanurira abandi kandi ikaba imboneza yabo. Tumwumvirize.
Na Yesu Kristo yavuze ati ni mwebwe muco w'isi, yari kwabwira abigishwa biwe kuko yari azi yuko ejo azogenda bakabari babasigara baramurikira ekeziya bazosigara baramurikira abene gihugu muri umuco rero mwebwe ndongozi nimwe muco mbega abandi bariko barabona uwo muco ubwo ntawe bahaye umuco aho kuwata bawushyira habona akajya kunyegeza ahubwo ahaguma ari mu muzimiza none indongozi y'umuzimiza bo yikurikira gute indongozi y'impumyi bo yikurikira gute tubanze tuve yuko turi mu gihugu cy'imana kandi imana ari iturereka ibyo twonona imana yoyo irabyandika mu gitabo cyayo mwebwe ndongozi yezu yavuze ati ni mwebwe munyu w'isi ni mwebwe munyu mbega none umunyu utakigira uburyohe bavuze ko urubanza ari uruhe nuko bawushiburira hanze abantu bakihonyorera bihonyangira bigira indongozi idashobora kuba akanovera mu bene gihugu mu gihugu cy'imana yumve neza yuko aba ari uwo gushiburirwa hanze hanyuma abantu bakihonyangira ndongozi mwe mubyumva musomye mu gitabo cya Ezekiyeli aho bavuga neza ngo mwabungere babimwe mwiragiraho kuragira intama zanje muzirya ibinure mukazikura ku ishato imana ivugira iti nzoza kubahana nizanira abandi bungere beza igihugu ari icy'imana mukabandanya muri izo nzira imana mumenye yuko itazobifata uko izomenya icyo ibakorera kuko ihanga ryayo intama z'imana imana ntishobora kwemera yuko zimererwa nabi zicugwa bufuni na buhoro indongozi rero ni mwebwe muje imbere kuko nimwe mwitwa ko mukanurira abandi nimwe muri mboneza mugihe rero mudashaka gukora ikintu na kimwe n'abene gihugu ntacyo bazokora
abarundi barakwiye gutandukanya amasengesho y'imana n'amasengesho ya politiki yashyizwe imbere n'umugambwe CNDD-FDD cyabunaniye gutorera umuti ibibazo bihanze igihugu ibyo bivugwa na Epitasi Nshimirimana umuvugizi w'umugambwe MSD aho avuga ko ari ubundi buryo umugambwe uri ku butegetsi watoye bwo guhuma amaso amakungu n'abarundi dukurikire Epitasi Nshimirimana
byose amasengesho ni politike n'ubundi buryo batoye bwo kugira politike no guhuma amaso abarundi n'amakungu nkaho womenga ibyo bariko barakora n'amasengesho cyangwa n'ibintu by'imana no kunyegeza amabi atagira izina amaze iyi myaka yose akogwa n'umugambwe CNDD-FDD amaze iyi myaka yose akogwa n'uyu Ndayishimiye kuva ashikiriye ubutegetsi canke n'imbere yaho aramutswa umugambwe CNDD-FDD gira ngo murazi ko kuva umugambwe CNDD-FDD ushika ku butegetsi nta bikogwa bigaragara byerekana abantu boba bazi imana byerekana abantu boba barame nye imana bihari igihugu bagishikiriye niko kirimo ibibazo mugabo ntibyari bwagere aho bigeze uyu munsi igihugu bagishikiriye ubutegetsi busabikanywa n'imigwi yose y'abarundi uyu munsi umugambwe CNDD-FDD ahushikanye igihugu wahindutse wo wonyene ubari wo uramutswa iby'igihugu ubari wo wisangiza iby'igihugu ubari wo ucurika ugacuramika ukagaranzura abarundi nkaho womengo abarundi twahindutse abaja igihugu nacyo gihinduka nk'itongo barazwe na base ibyo nta muntu yamenye imana ibyo nta mukristu ariho yobikora murabona ahavuga asanisha ibyo bakora n'ibyo Yesu Kristo yakora Yesu ntiyigeze yigisha abantu kurenganya abandi Yesu ntiyigeze akorera amahano abandi Yesu yavuga ko abantu bogiranira urukundo abantu bogiranira imbabazi abantu bokwitaho bagenzi babo abantu bosabikanye iby'igihugu ariko ntiyigeze avuga ko abasendedefted bazofata igihugu bakakigira gwabo bakagihindura nk'itongo ryabo ibyo Yesu tabyo yigeza avuga numunsi umwe mu byo dusoma mu myaka yabayeho kwisi nico gituma ngaha tuvuga tutajya umunwa kwibiriko birakogwa numugambwe CNDD-FDD muri ibi bita amasengesho canke ibikorane eka mbere nibikogwa biherutse gukogwa numukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nubujanja bwo kubesha no kwescroka abarundi tudasize inyuma kwari nubundi buryo bwo kurondera kwiba no kwambura abanyagihugu kuko murabizi ko muri ibi bikorane abanyagihugu bategekwa guterera no gushikanira indongozi z'umugambwe CNDD-FDD aha ndavuga mu nyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD no gushikanira umukuru w'igihugu nako ari nawe mukuru w'inama w'inararibonye muri uwo mugambwe ibyo rero n'ubwambuzi mu gihe musanzwe muzi ko abanyagihugu bari mu bukene abanyagihugu bari mu magogwa abanyagihugu bahanzwe kandi bari mu bibazo bitagira izina bitatorewe inyishu n'uyu mugambwe CNDD-FDD hamwe n'aba bandayishimiye
Epitas Nshimirimana avuga ko amahano umugambwe uri ku butegetsi washizemo abarundi atari yo bari biteze ahubwo bari bazi ko CNDD-FDD izokosora ibyakozwe n'ubutegetsi bwari imbere yawo n'ubu nyine dusubire tumwumvirize
bari tubiteze ko bazodukorera ibitashoboye gukogwa n'izindi ntwaro zitandukanye uko kwari kunywanisha abarundi kuko muri kahise byabonetse ko mu Burundi hari ikibazo cuko abarundi batanywanye ari navyo rimwe na rimwe byagiye biratuma habaho ama batandukanye nk'ubwicanyi bwabaye kuva muri za 72 kuduga 93 kuduga n'uyu munsi bukiba nibigaragaza ko abarundi batanywanye ibyo nivyo twari twiteze ko umugambwe CNDD-FDD uzokemura ariko byarabananiye ahubwo basenyura nakariho abarundi twari twiteze ko bazozanira iterambere igihugu n'abarundi tugashobora gutera imbere ariko aho kuduteza imbere no kuzana imigambi iteza imbere igihugu baje kwambura abanyagihugu baje kwiba amatungo ya leta no kuyagabangana ayandi bayagenera kubaka ngo amabuye ariko ibicapu y'ibyibukiro nivyo bakoze ibyo rero sivyo twari tubiteze ko bazoshiraho ubutungane bwigenga ubutungane bushobora kurenganura abarundi mugabo nakariho baradenduye ubu umuntu asigacigwa urubanza rungana n'amafaranga afite ubu umuntu asigacigwa urubanza rungana nuko ahagaze mu byiyumviro byiwe ubu ubutungane busigaye buri mu ntoke yimitwe y'abantu kubera ko butwarigwa mu mugambwe CNDD-FDD abarundi twari twiteze ko uburundi buzobanya bagendwa bukagira imigenderanire n'amakungu mugabo aho tugeze uza wumva ngo wagiye mu Rwanda bakagufata bakakunyuruza wagiye hanaka bakagufata bakakunyuruza ivyo sivyo twari turindiriye kuri CNDD-FDD majambo make imyaka yose bamaze ico bashoboye nuko gusamaza abarundi no kuza gufata uruhara rutari rwabo rwo kwigira abakozi b'Imana kandi abakozi b'Imana bahari barondera kutwinziza mu bintu by'amanyanga bita amasengesho atari
ano makuru tuyasozereye muri komine Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura aho imyidogo ari myinshi mu bakozi ba kera bavuga ko bafashwe nabi kuko babimye akazi kandi gahari byongeye ngo ntibariko bararonswa umushahara kandi mu zindi komine bariko barahembwa kandi banakora inkuru ya Julien Muzinga
nuko bishikirizwa nabo bakozi ngo nibumve igituma umustameri wabo ashaka kubasinyisha kontra shasha mu gihe atari karabahemba ayo bakoreye kandi akaba ari karanabima akazi kandi gahari
abandi bariko barahemba umuri mugere bahembwe barahembwe mwebwe ntituko turahembwe muri mukaza barahembwe ngo barasa neza abiri kandi buca bahembwa kandi yamahera nyene narakaza ariko araduha nyuma ubudi buruzuye mugabo nituko turabukora ngo twinjize amahera
abo bakozi basaba umustaderi waho muri komine Ntahangwa ko yobatunganiriza mu bijyanye n'imishahara yabo
Julien Muzinga tumushimire akaba inongahaduce dusozerera amakuru twari twabateguriye kuri no gatanu kwakoze mwebwe mwese abaduteze yombi eka bakoze na bagenzi banje badufashije kuyegeranya Pierre Gahungu nari kuri mikro kamandabikibanuye naho ubutaha.